Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika. Isanganiro i Washington DC mu kino nemo kya Rwanda. Urundi butwo mira kuri ngo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Mutwo mira ku FM ijana kandi bice bitatu mu shora no ku dukurikira ku Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru. Wezi tatu akaburungu radio ya chuvewa akaburungu koma ni Federica Mulikije atiramije ikiganiro cy'uyu munsi
muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mwemere kaya Colorado leta Bujumbura za Amerika.
Ndere mbanje kwa mutabu wa kimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri ijwi rya Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uyu munsi rero turafise abashitsi banonosoye ibibazo bya politiki, tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro, ingingo yo kumenyesha icese watsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amatora y'abashingamateka mu matora yabaye ku igerekezo rya 20 y'ukwezi kwa gatanu. Uyu munsi rero turi kumwe n'abashingantahe batatu, turi kumwe na Mamese Bansubiyeko akaba ajejwe ibibazo bya politiki n'imigendanire munani Senareda, turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana akaba ishyirahamwe Parsem, ishyirahamwe ryishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo. Turi kumwe kandi na Baracyakora Lisa akaba ari umukuru wa RANAC, akaba kandi ari umukuru urunani kira Burundi. Bashingantahe mwese mwakoze kuba mwitaze iki kiganiro. Nagomba cyane cyane rero ntitubateshe akanya, dutangurire ku mushingantahe Mamese Bansubiyeko, mutubwire cyane cyane ukuntu mwakiriye ingingo ya sentare y'igihugu cy'u Burundi ijejwe ibwirizwa shingiro ku ngingo eka ku matora yabayemo impari, aho umugambwe CNL nawe nyine wari witwaye uvuga ko wibwe amajwi. Mega iyo ngingo mwakiriye gute mushingantahe Mamese?
Jewe nayakiriye ngira ngo nk'abarundi bose nayakiriye neza, kuko burya iyo abantu bariko barahiganwa ari babiri byo bazira bafite uko hagira uhagarara akagira ati ni jewe ndiko ndabuzuriza. Hama rero ico nuvuga ni uko ubutwaye tumenye ugiye kurongora Burundi muri iyi myaka igiye kuza mu ngo zoba ari imyaka indwi, abashingamateka n'abandi bazoba bayoye bacishwe ibikorwa mu makomine nabo nyine baramenyekanye. Ahanini rero ibyo bicwa nibaza ni uko amatora yamapfa mu mashavu, umwe wese yotsinda ishavu, tukamenya yuko amatora ni intambwe igihugu n'abanyagihugu bagira kugira ngo barangire mu kwiteza imbere, mu kwishyira no kwizana. Hanyuma rero abo barayi batowe nabo ngira ngo nabo nyine mu macango ake baravuga, hariho byinshi bane bavuge kuri intwari yari igize iminsi ihari, barabingene ngo bisubiramo buzuriza Abarundi babahumurize, kandi barabe n'abajya bake barasotorana bareke kureka ngo urwango ruguma rurerure mu Barundi, ahubwo bahamagara igihugu abanyagihugu bose bagiye hamwe Uburundi burangene kuva mu bukene n'isingorane burimo.
Ibibazo bijanye n'imigambi yurangurwa turabigaruka ko, ariko nashaka mbaze n'umushingantahe Faustin Ndikumana nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare y'igihugu ijejwe kwirizwa shingiro.
Ubusanzwe ingingo ari nk'iya sentare ana byinshi muhantu ayivuga ko ari busabe yakira nyine, wumva ari sentare rero ko igashingira ibyo yadushikirije nyine n'ibyo twakira ibyo, kuko wumva ni sentare kandi yungurutwa nyine n'ibyo dufata ibyo yadushikirije. Mbere hari abayatabyaryohe itaryohe cyangwa ibyo byanejereje ariko igihambaye nuko kumure ise ingingo yafashwe na sentare igiye mu ngiro kandi urumva banasuka kuyakirwa gusa igihambaye nuko iby'amatora uko bibaye bishobora kuzabira ha icigwa imwe naba yatunganyijwe kumure utunenge baba babonye bikazotuma baza barakosora mu bikurikira kuko sentare ishobora gushyikira benshi kuzi mugabo abasanzwe batunganya amatora muri kote politike n'iki basha kuzahabwa ibitwara bibonye kumure two bitunganya uku yokura imari gusumba bihako wasanga umengo harinda kujya no kujya mu bisanzwe n'amatora yatunganijwe neza no kujya mu sentare byiza iyubahirizwa n'ibirinda kuba barashaka kubitunganya neza hamwe mbe umuntu agitsinda ubonye n'abandi bashakaga bati turagukeje vraiment hari ntasubirwamo iyimbira yo ibyo niko ibihugu bigenda bisuganya mu gutera imbere ibaza ko hazahaboneka derefu ugasanga bagiye kugira icyo bateka imbere mu bijyanye no kumenya amatora ariko ibya sentare yabishikirije nyine nibyo dufata kandi turabyakira
tugaruke kuri mwebwe mu nshingantahe mames naho mvuze ko byashikirijwe na sentare mwazakiriye neza hari impari zikibandanya umugambwe senere gushika ubuntu uremera ko iyo sentare eka yafashe ingingo ya sentare yigenga ivyo ntibishobora kuba ico cuka kibi ntigishobora kuba cotuma ubutegetsi bugiye gutangura utarangura nk'imigambi canke hakabamwo intambamyi canke hakabamwo nk'izi ntambamyi
iyo sentare yamaze gukurikira hahe igashikiriza ijambo ikiba coroshe kandi cohereza abanyagihugu mu gukenguruka hanyuma ibindi navyo bikazogenda birakosorwa mu minsi iza burya kugira ushobore guhinyuza sentare ijejwe vyerekeye ntuzigirirwa nshingiro biragoye naho woca mutsindi nzego ngira ngo nka zirya za East African Community peut-être yuko bashobora kungururizamwo mugabo ni gake cane gose izo nzego zishobora kuvuguruza sentare ijejwe igirizwa nshingiro ni gake cane gose ishavuriraba mugandi baritsinde ahubwo turabe ntihagire ingorane zisubira kwazuka mu bibondo vy'Uburundi turabe ahubwo abarundi bakwane mu nda utunenge tuhari ingorane zihari bose barazizi ahubwo barari nyene bokebukanya barari nyene bazikosorera hamwe atari bibondo vy'Uburundi bisubiye kwasika ubuzima
Fosandi Komana mwihweje ibirego byashikirijwe mu kihweza n'amaraporo yagiye arashikirizwa n'amashirahamwe imirwi itandukanye yagenzuje ayo matora mubona ko umugambwe senere uba uvuga busema
urumva hari iby'abantu bashikiriza ibirego kuvuga kiki cyane yerekana ibyo n'ibisanzwe mugabo naho hariho uruhara rwa sentare iciye yifipoze ko yarabiravye nyine kandi yifitiye uburenganzira imbere y'amategeko ubu ibyo sentare ivuze ntibiba bikingana n'iby'abantu bavuze amashyirahamwe kunuku nicyo gituma navuga ati hari ibyo sentare ivuga mugabo ibyo nabyo abantu baba bashikirije kumbure bibwiriza gufatirwaho kugira mu kuza barategura amatoto tw'utunenge tuza turaboneka badukosore ku buryo tugishikira ya matora hamwe n'uyatsinze cyangwa yatsinze bidakenerwa kurinda kujya mu bizi amasentare agere kubahiriza ibyo ashinzwe kubera ko hari ibihugu byinshi amatora atunganywa mbere bakiri ko baraharura uwatsinze ukazaza bakibasha atahajewe nk'igisubizo ndabona ko nakiza akazaka ahubwo ndashisise uwuhejeye gutsinda uhejeje gutoma ni imvira y'uko twotera kujaho kugira nimba sentare ivuze ndagumira abantu bagumana akango nongoro hamare muri ibihugu by'iwacu sentare ashobora kuvuga yashikirije aho ihagaze ku bintu nk'ibi bamwe bapima ko bashavuye bahagize gute batabyemera batabiva ku ngo muri sentare niko bimeze kandi ni sentare idafite iyungururizo kandi na sentare nyine nicyo gituma hariho urwego rukuru rw'uwo muntu aba yizeye ko agiye kurongora igihugu afise uruhara runini kugira ibintu bisubire mu buryo kuko urabona n'amasentare birashobora gushaka tubona nk'isentare umuntu agenda kuburana nko muri sentare ya Grande Instance agatsindwa yaja muri kurudapere ikamurenganura urumva rero kuvuga ibyo by'amasentare nabyo nyine bo ni sentare nta kundi mugabo ukumye yose ntabari abari yanyuma itavuguruzwa nicyo gituma uwo muntu abagiye kuramutswa igihugu ategeza gucafakira kuri utwo tuntu twose twatiko turavugwa kugira agorora ibintu cyo bita gushyira abarundi hamwe kurasamba cyo ari gikomeye cyane ibintu bibyo byashize
katuka kuri mwebwe mushe ntahe mames bansubiye ko muravuze ubutunenge muravuze ika uruhagarara rwabaye ibintu bishobora gutuma abarundi bacanamwo kugira ngo ibyo bintu byose bitorerwe umuti ibintu mwosaba umutetsi mushasha agiye kurongora Burundi General Evariste Ndayishimiye nk'ibihe
ahanini jeze no musaba umwengo nawe nyine yari igeze kubyivugira mu ntuzenya mu majambo yagiye arashikiriza Burundi n'abarundi igihe ariko ariyamamaza hariho ibitari bike yagiye arekura ivyerekeye iseshakugwa ry'ubutunzi bw'igihugu ivyerekeye abantu bakora ibiri bakikinga inyuma y'umugambwe ivyo vyose yaravuze ati je ntavyoshaka ntibizoba n'imwantora abarundi ro bare bamutoye sentare niko yarabishikirije adura b'amajambo wenyene ikubita agashi arazi Burundi uko biri arazi ingorane Burundi burimo arabizi neza cyane rwose kandi arazi neza yuko Uburundi n'abarundi hanini bakeneye amahoro uko hariho abantu batari bake bahunze Burundi
icyo kibazo cy'impunzi tura kigaruka ko ariko reka tumwe na kanya mushyira naye Faustin ndi kumana nawe nyine gicashikije ku bintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha
ibintu yifuza ko byorangurwa mu maguru masha hariho ikijyanye na cohesion nationale kuza gusubiza abarundi hamwe kugira abarundi bareke kugumaona ibihitiye mu biheruka bya 2005 na 2015 2020 hari iby'amatora byose bigiyemo gusubiza abarundi hamwe kumviza bose akabigena atavuga ngo ufite ibyiyumviro ibiki gufasha yuko bo umwuka nabo barundi bose bari hanze biyumvamo ibintu bishasha bagashobora gutahuka ku buryo kuva yuko tufise kuba havuye umwuka mushasha kohezio abarundi bagasubira hamwe bakegerana bakanywana bakumvirizwa iyo abantu bashaka kugira ibyiyumviro intambara bitasezererwe Burundi ntagire usura kuvuga ngo ashaki abantu basubire kuja hamwe kumva yuko bashobora kwicara hamwe bagatorera inyishu ingorane ziba hanze mu gihugu cyabo ikindi ni iki kibazo cy'ubukene ubukene aho bugejeje abarundi ubushomeri iz'igiturire iz'agati y'akazi na muntu ko abantu usanga ariko baratoteza abandi cyangwa bariko baragira iki ibyerekeye inzego zimwe zimwe usanga ziri gushaka gukingira ikibaba nawe kugira ituze n'abikorera utwabo bagaherezwa bakamenya ikibanza cyo gukora utwabo mu myidegemo kandi ibyo rero bituma nanjye mvuga ko ndabishisemo confiance nuko jewe ndamwumvirije nyakubahwa General Major Evariste Ndayishimiye ijambo nibuka jewe nafashe ijambo yavuze kuri ETS umunsi baheza imyiyamamazo ku rwego rw'umugambwe iwabo hari wa gatandatu baheza yaravuze ibintu ati nzumviriza bose abarundi bose ubutandukane mu byumviro byabo nabitwa yuko watasana utahuje vyiyumvira aravuga kuja kati y'akazi na muntu vy'igituriye kutazihangani abicanyi kutobahana yaravuze ijambo kabisa abari bahari nyimba bararifashe yaravuze ijambo rikomeye hamwe rero yoja mu ngiro n'ukuri Uburundi bwoshobora gufata intuze kandi noneho burya hajya naho bavuga bati umugambi ku butegetsi urabandanyije burya iyo hahindutse umuyobozi mukuru burya ibintu ntibirahinduka nyine ugeze mu birahinduka
yego mereka
kuko nyine ibintu birahinduka ntabwo bahari umugambi ari wahagumye hari abahaje sisiteme nshyashya niko twagiye turanabibona
mushyirahe mbarica kwa Loise namwe ndabona ko na kanya ika na telefone za zagora nyine nashaka mu gihe cyo mutubwiye cyane cyane kubyerekeye ukuntu muri na muri kiya Burundi mwakiriye ingingo yatangajwe na sentare y'igihugu cy'u Burundi
ingingo twayakiriye urumva iyi sentare ishikirije ingingo hanyuma nawe ukaba uri muri legalite uguma mu kuvuga yuko wubahiriza amategeko na cyane cyane kunyingo ase ntare ibaheguze gashingiro atahandi yungururizwa cyo byakira kabyakira hanyuma kandi nuwo bako yatsinze mu mico kirundi uraheza kamushimira ko yatsinze hanyuma kandi hamunamwifuriza kororanirwa hanyuma kandi ugaheza ukagira n'ibyo umusabye rero kugira ngo kuko nko kuri rujya rwego rw'umukuru w'igihugu uba witwa Sebarundi hari byinshi babiri ngaho bitaba bimeze neza ubwiza utorera umuti nabyo nyine rero turaheza tukabimusaba nicyo gituma nibaza ko n'inama na rimwe yari muyizi nyine kugira ngo dutegure
mu majambo make ibyo bintu mwifuza ko rurangura n'ibihe
ibyo bintu twifuza ko rurangura murabona muri kino gihugu murabizi Uburundi buri mu bihugu bikenye cyane Abarundi barakenye ari nacyo gituma usanga mbere n'amatora hama harimo ubunenge bavuga ngo umuntu bamuhaye utuntu kugira atore kubera akenye kama akantu kinica ntigizaga catora nabi ugasanga ari bavuga yuko bigenda nabi kwenshi icyo ni icya mbere ubukene burarenza urugero icya kabiri icunga ry'igihugu usanga riri mu kaburi kamwe ntirisabikanwa n'abarundi bose ibyo nabyo wabwiza kubyicarira ikintu cya gatatu urabona yuko turafise abafungwa benshi bafungiwe ibyiyumviro abo turasaba ko borekugwa icyaka hariyo impunzi dufise n'izitahe zize kudufasha kubaka igihugu
yego meyi mushyirahe na mese basubiye ko ikibazo cy'impunzi mwakivuze cyane rwose ikibazo cy'impunzi mu kigihe ni ikibazo gihambaye kuko gushika ubu naho hari abarundi batari bake batahutse bahungutse hari abarundi bari hanze y'igihugu haba mu bihugu bihana imbibi n'u Burundi haba mu bihugu bya Buraya n'ahandi muri Afurika ikintu mwibaza cokorwa gitandukanye n'utwigoro twakozwe mbere kugira ngo abo barundi batahuke mu gihugu cyabibaruse niki
cyo kintu ahanini no saba ugiye kurongora Burundi uyaraye ashikijwe ashikijwe sinzi nuko yoraba akareka kuguma yica amatwi akafata ingo yo kugenda kegera abarundi bahunze yereka n'abarundi baguma n'abarundi ushobora kwicara ngo neze uryohegwe mu rugo igihuzi yuko abo mufuka n'abo musangiye kandi gukira bakoriwe mu gahinga aje yemere aganire n'abarundi ntibariko bamusaba byinshi bariko bamusaba gusa yuko nabo nyine bakumva yuko bashizwe ku batambitswa agateka bahawe iryo teka ryo kuganira n'abatwara Burundi hanyuma boroherezwe bisubirije mu byabo no mu byabo ereka niho niyo nziko itsohetse kakabanuka jewe ni kuri agerageze uko ashoboye kuko iburaha by'abantu bari mu makambi y'impunzi yari aho mu Rwanda ngaho muri kuduhaye imbire z'Uganda za Tanzania za Kenya n'abandi bari kure si byiza cyane rwose ntibishijire agaciro igihugu araba icyo kibazo agishyire mu byambere kuri ushobora kuramyereza kugira kandi yari yarasanzwe kandi yari bashyirakeke ahubwo bacabandanya icyo kibazo kiri mu byambere by'igihugu
Fostani Kumana abarundi batari bake nk'uko twabivuze baratahutse ariko hari igitigiri kinini cyane rwose cy'abarundi bakiri hanze baba abanyapolitike cyanke abarundi basanzwe bahugiye mu bihugu bibanyi cyanke mu bindi bihugu byo muri Afurika eka n'i Buraya imigambi yofatwa ikomeye itandukanye n'imigambi yafashwe muri kahise itashoboye kuzijura abarundi bose ngo atahuke yoba nk'iyihe
bwa mbere hoho no gwapfari guprofita nagwa mu kirundi gufatira kuri umwuka mushashije burya ari umurongozi mushasha habari gihimbi hanyuma nk'uko yo kumva ati umukuru ahubwo byanditse yuko umutegetsi aba musuku w'abarongoye akumva ati burya njewe ndi umusuku w'abarundi baba ari mu gihugu n'abari hanze reka rero jewe ngerageze abo bana bose n'intama ndabakahukane mu gihugu ibishoboka rero bagiye akabumviriza akagira gute yakumviriza igihambo burya n'ukugura abantu bakamukavugana kumva ibi bakamuterera ibyiyumviro ngaha mu gihugu ni ukuri nyakubahwa General Ndayishimiye yuguriwe umuka abantu bakamuterera ibyiyumviro ni ukuri ibintu ashobora gusubira mu buryo kuko aca yumva aho abantu bababaye aho bagwaye agafata ingingo akagira gute kujya avuga ati n'intama imwe yazimiye ati 99 zifite ngo ashobora kugenda ukayirondera ukayizana ibaza yuko ari ikintu kugira ngo uze ko kwezo nationale yo guhera kuri kandi birashoboka kumbi abantu babaye bagize iki reka dufata ingingo ari umutekano ariko birashoboka kandi arabishoboye kuko umuntu asanzwe anamuzi no muri kandi
mbarica ko Aloyiza ikibazo cy'impunzi imigambi leta nshasha izotangwa mu kwezi k'umunani yofata kugira ngo abarundi batashoboye guhunguka ubuho batahuke muri gihugu cyabibanze.
Ikibazo cy'impunzi nakikubwiye ko natwe cyari ikibazo kidufashe kidufise ku mutima kiroroshe cyane igihe umunyapolitiki wese abishatse uribuka muri 2005 haba amasezerano ya Arusha hari impunzi ngira ngo zihakwa kungana n'ibyo ziri hanze ubu ariko zaratashe kubera byari bivuye ukuntu ubutegetsi b'icyo gihe bwabishaka n'ubu mbyo tumusaba camusaba ibiganiro kuganira dialogue ayigire ikigwanisho ciwe no kuvuga kuyaga n'abantu kibi kigwanisho cyo ciwe abiciye abicanye mu kuyaga n'abantu ico kibazo cy'impunzi kirahera kuko hari igihe wiyumvira ko umuntu ari umwansi wawe cyane kubera mutavugana mugabo umaze kuvugana ugacusanga by'ukuri ntiyari umwansi ahubwo hari habuze uko kutavugana niko kwari kuza kuvugana turashaka rero yuko ubu atanguye amabanga yo ihera ku kikaba ikibazo ashira mu ngiro n'ingogana n'ingoga kugira ngo nabo bene wacu bari hanze baze dufashanye ibikorwa byo ngaha dukore kandi buri mpunzi ziri ubwoko bwinshi hari impunzi zahunze kubera ziriya kera hari zahunze kuva muri 2015 hari n'abanyapolitiki bari hanze abo bose twe tubashyira mu kigo kimwe n'impunzi cyo gituma tuvuga tuti abishire mu byihutirwa aganire atari bimwe bita ngo negotiasiyo z'amagaburanyama mugabo dialogue no kukiganiro ngo hari inama Habimana ngo kandi ngo ahagiye bigiye inama bigira Imana nibaza ko ari byo bibazo.
Ego mushana ifosta ndi kumana mwishyame parsema mura kanguri abarundi pindura ingendo haraheze imyaka myinshi cyane rwose abarundi batera imbere gatoyi bagasubiza inyuma kubera cyane cyane indyane za moko indyane za politike eka imitumba eka ruswa ibintu byo gukorwa kugira ngo abarundi ko bahindura ingendo n'ibihe majamake
mwisanzwe guhindura ingendo mu gihugu cyacu cyose bihera yuko abantu bungurukirwa bagashikiriza ibyiyumviro nk'aya mashyirahamwe agahana ibicaro bya politike abanyepolitike hanyuma rero leta nayo ibihari ikavuga ati reka ndabifatire ko ishobora gufata ingingo kuko abashikiriza ibintu ngo ibintu bihinduke barabyandika ku mbure barabahinga barabashyirahamwe yigenga mugabiza gushyirwa mu ngiro n'abariko barafata ingingo za politiki nabyo nko muri kandi urusanga hajya muri gihugu byose biteye imbere muribuka ko hari ibyandiko bya ba Voltaire bya ba Montesquieu bya ba Jean Jacques Rousseau bijya byagiye biraja mu mabwirizwa shingiro mbwa abanyepolitiki ntibabishyira mu ngiro mbwa byarahinduye ingendo cycle de lumiere en Europe birahindura ingendo ku banyagihugu benshi ingene bashobora kubaho ingene batwagwa ingene abatwagwa n'abatwara babana igihe igihugu kigira cohesion ibyo rero byanyu igihambaye ni uko hatangwa kucitwa dialogue na débat débat no kuvuga scientifique abantu bagashikiriza ibyiyumviro bagaharira abaparlementari bakumbiriza abantu abashikiranganji amashami kagwaruka iyo rero Ingingo igiye gusumba iyindi ikaza ruko nyine yo yihaye agaciro kuntu zeye kubushobozi bwayo n'ibyimbiri bifite ama mbere ibyo kuvuga ngo abarundi twitana abantu cyane burya abarundi burya twese tuba tumeze nk'abantu bavukana nta mwansi uva ngo uri umwansi cyane n'ibiki burya umwansi wo tumwe ari umunyamahanga ariko dufite igihugu kanaka n'umwansi wacu kuko kishakira inyungu zacu n'iki mugabo ufatiye ko abarundi ari abarundi ushobora kuti reka tubumbirize reka muje hamwe ubugane hanyuma yugiyaru ligirabo urashobora gusanga abantu bose bari kuba barashobora gusubiza hamwe ku buryo n'utari karaza mu yugiyaru gusanga yikumiriye ugasanga niho nyari karafatwa yuko ariko arabavumwono nyahandi ho nibaza yuko ibyangombwa byari bihari yuko yashya umukuru w'igihugu umushashe ucayifata
egome moshe na mamese nasubiye ko injyana z'amoko ubutegetsi bubi byararanze Burundi kuva Burundi ukionka intwaro yo kwikukira ikintu cyokorwa kugira ngo abarundi bagume batera imbere ntibasubire inyuma batera imbere mu byumviro batera imbere mu bya politike mu by'ubutunzi eka umurundi wese ahari atekanigwe zo bankibi
ahanini je uko ndabibona nuko uhawe iteka ryo kurongora Burundi yo kwamagibuka yuko ntarongorera umugambwe arongorera abarundi bose ntarongorera batsi ntarongorera bamutoye gusa arongorera bose bamutoye n'abatamutoye kandi burya nta mutware adahanurwa kuko iyo utagiye urekera batya abandi twabonye umuvuga rumwe mu bya politiki usanga iruhande yiwe haciye haja kakwi kaguma kamubwira amajambo atameze neza amajambo y'ubucangiro amajambo y'ugushaka kwitonagaza amajambo yo gushaka kugira ahubwo mbere ngo bigize inyuma abandi kugira ngo babe aribo baronka ibyicaro bya mbere nawe ubutwara agume yibuka uko atwarira bose kandi burya teka ry'abatwara riva ku kugene abanyagihugu bonyine atanumwe bariko arakwidogera hanyuma rero mugabo tugume twibuka ko nta politike mu buzima bw'igihugu nta ushobora kutora inyishu ibibazo byose ariko ibibazo byose aho biri akegera abandi akegera bajya bayibona ukundi bakicarana bakaganira kandi akagerageza kuraba ingene icyo bapfutse nabo bitoshobora gushikwa mu ngiro
egome moshe na he baricakwaloiza kugira ngo Burundi butere imbere mu byerekeye ubutunzi ibintu byokorwa mubona ku bwanyu albi
mu bwa mbere hoho twe tuvuga tuti hakenewe ihinduka ry'imibereho ya twebwe Abarundi nuko mu Gifaransa mu kirundi biragoye mu Gifaransa ni changement de mentalite ari ukuntu Abarundi bamaze imyaka bameze birakeneye guhinduka ubwa mbere guhinduka mu ntwaro mugabo nyine na twebwe abatari mu ntwaro twese tugahinduka ni ukuvuga ko ngira ngo ubu Abarundi babona yuko baramaze kubibona ko umuntu ntakubwire ngo atwa ngo ni ukubera muhujije intara ubwoko ngo niho ngo uzomererwa neza hari hamerewe nabi kandi hari ko hatwara abo bahujije intara bahujije n'ubwoko ni ukuvuga ko tubwirwa gukurikiza tukumviriza abatwara aho nimba niko ndabwira kumviriza impanuro z'abantu nko mu by'ubutunzi babyize babinonosoye bakumva icyo kuva kugira ngo igihugu kive kuri kibanza turimwo mu by'ubutunzi kije mu bya mbere cyangwa bakurica abandi bavuze umuntu ntiyumvirize akagwi gatoya akagwikiwe usanga ko ariko aranumubesha bisanga ushaka ukuri wumviriza imigwi yose ahandi naho urwego janye n'iperereza rwego wigendeza nibaza ko hariyo urafite akamaro kanini cyane na cyane cyane mu bijyanye no guhanura umutegetsi mu bijyanye no guhanura umukuru w'igihugu nirukore ibikora gusa mugabo ruje rubaga mu bantu bumviriza ukuntu abantu bidoga mu bijyanye n'ubutunzi mu bijyanye n'ubukene iyo ugiye ukumviriza abantu bavuga ukuntu ibintu byogenda ugacurishikiriza umuyobozi araheza akabifatirako niko n'ahandi hose bakora ni ukuvuga ko akarimi gasosa umuntu yokareka kumviriza iradiyo imwe umuntu akabireka kuko irakuryohereza ikagushira aho ushaka ukumva nyine ni bya binde aho itumvise akantu k'impanuro katajyanye na byo wiyumvira utera imbere
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tutaruki kikirazo gihambaye cyane gose muri iki gihe murazi ku Burundi eka butakiro zifashanyo imigendanire n'ibindi bihugu ntifashe neza cyane gose imigambi abategetsi bashasha bushimikira ko mu mezi ya mbere nihe mushira nahe ba mese basubiye ko
imigambi igihugu ni igihugu cyane cyane igihugu bibanye yuko tusangiye kahise ndi yuko sabura ya mu kusanya Amerika n'abandi birakenewe cyane ekome mu minsi yetse hariho amajambo wumva avuga ngo turi kwije burya nta muntu yikwiza kandi burya iyo umaze kwiyugarira ko ntugire imigenderanire myiza n'abandi uca usanga n'ingorane bikodera kubana umurengera jewe rero ico no saba ico ni yumvira nuko nyabona abo bagiye gutwara Burundi bogerageza bagasubira bakagenderanira n'ibyo bihugu bibanye reka burya umubanyi niwe mutsinda muriro birakenewe hanyuma kandi bagasubira bakicara bakumviriza bakumvikana n'ibihugu cyane bidufasha kuva na kera iryo imashanyo gufashwa su sakagaye umuntu agufashije ntaba kugaye
Faustin Ndikumana kuri icyo kibazo nyine imigendanire y'Uburundi makungu yose bakuna guhuga gute imigambi abategetsi bashasha boshimikira ko cyane cyane mu mezi ya mbere ni hiye
icyo cyo nufata yuko ari cyangombwa ubwa mbere hoho urazwe byo ukeneye kugira tuzamura ubutunzi bw'igihugu ha mu migambi yagirandikwa hakeneye uburyo bwinshi cyane n'uburyo rero butoshobora kuvuga ngo buve mu gihugu hagati kandi hari ubutunzi kamati bari dufite butari kuburagira icyo bushitse ko ni ukuvuga rero kuvuga ati turikwije turamize gute sinumva n'ibyo mvuga ngo tuba tunikwije kuko nta gihugu cyikwiriza na bya bihugu by'ubuyapani cyane byane usanga ariko bifashanya n'ibindi hanyuma ikindi ni uko tufatiye nko mu bihugu by'akarere gusubiza imigenderanire y'ibihugu by'akarere ni na ngombwa cyane kuko ibi bya integration regional ibyo bituma abanyagihugu bagenderanira bashorerana mu tuntu makomese transfrontaliye kujya ntuzi nk'abanyagihugu usanga bamerwa nabi cyane cyane ku mipaka batashobora kuza barinda utwo tuntu nyine kuma bajyana imigenderanire mu by'ubutunzi n'abanyagihugu mu bihugu bahanye imbibe ibyo ni ibintu bifasha igihugu cyane rwose bita commerce transfrontaliye
mushya ntahe mbere cyakora Aloisa imigenderanire ni ikintu gikomeye cyane rwose imigambi yorangurwa kugira ngo imigenderanire y'u Burundi n'amakungu isubire kunaguka ni nk'ibihe ibintu abategetsi bakora mu minsi ya mbere n'ibi
erega nabivuze mwisamwe nca make yabyo n'ibi twavuze bijyanye na dialogue kuganira kuvugana n'abantu iyo uvuganye n'abantu ibyo bihugu byose mukajyana mukaganira mugasubira mu byamaruraso mukayabyura kibazo gica gihera mwisamwe ibintu umuntu yishoboza ari umwe byongere no gusara nta muntu ushobora kubavuga ngo yoguma ahantu ha wenyine atagiye hamwe n'abandi urabona noneho ubuhoro ibyisi biragoye ari mu ibiriko magura mondializasyo iki aha tuvuga ko tugomba tujye mu karere tukakorana ngo tugiye muri Afrika y'ubuseruko nuko tubona hari icyo tuba dukeneye mu Burundi niba rero tubona ko aje dukeneye muri Afrika y'ubuseruko no ku isi yose turakeneye gufasha kuvugana n'ibyo bihugu tukaraho dufasha kwisanzwe icyabitse iyo migambi igabanuka nuko muri ino minsi hari icyo cyuka kibi cyukwe nubana ariko misango abantu bagiye hamwe kandi ngira ngo bidahindutse ndetse bituma umuntu uyu nyakubahwa nyine barinze
yizeye abarundi akubuka shigere yarahindiye bese amutora amenga rakunda kuzani imico yiyoraganira iyo myende yo yigira yagire abantu bamuja mu cyungo bayimubuze niba kare ko tumuteze muri no minsi ya 18 amezi atatu ya minsi 90 ya mbere niyo minsi yerekana umuntu icagomba kore iyo minsi rero tumusaba ko yohamerera amagabo ibyo byose turavuga migenzo nani makungu utawandi munzi gusubiza abarundi ku murongo akabikora muri ayo mezi nibaza ko tuzoca duheza tukabona ko Burundi bugomba bwogorore koko bugomba Burundi bugomba buje mu byahinduka n'ibyo kaso kuba ngo bari kizwe twawo no mu twese we saje agakora ibintu nawe ari wifuza barundi bari bifuza byiza nta kibuza ko uwo muntu abantu bari bakamushigikira twizere ko migendane n'ibindi bihugu abayitsiura kuko aganiriye akavugana kumva yuko ataki hari bifashe gihari ibaza ko cyo bikintu ciza cyane kugira ngo uce dufata intambwe iterambere kandi noneho byarekeguwe ko ubundi bwiza butera imbere iyo bijanye n'ibi byatakaza na muntu bijanye n'ibi kutarenganya abantu bibana byubahiriza amakungu yari yiteguye gufasha ubundi nibaza ko nuko aciteguye kugira ngo bitere imbere
ari kindi kibazo gihambaye cyane rwose cyashikirijwe cyane cyane cyiyerekanye rwose igihe cy'iyamamazo kandi imbere yaho gishobora kuba cyaravugwa aho bavuga ko urwaruka umugambi uri ku butegetsi rwa turabufuni na buhoro urwaruka rwo mu yindi migambi cyangwa abanyagihugu muri rusange ibirego umugambi uri ku butegetsi bahakana kuko bavuga ko umunywanyi ari imbonerakure afashwe akoze ibyaha bibazwa ku gatwe kiwe icyo kibazo kugira ngo byitorege umuti abantu bose bari mu Burundi n'ahandi bakibone cyo kimwe ho kugwa iki mu shyanahe mamese abansubiko
ni kabujya kuba ivuga mu Kirundi inka zitukwa intizi iyo ubonye abantu bari ko baravuga ati nyabuna nyabuna hari hari ngorane nta kwica amatwi kandi ngira ngo twese twarabonye ko hari abasotoranye hanyuma rero kume tatwaje tubicishe hagufi hari ugwaruka usanga bakunda rimwe na rimwe gusotorana ariko ubwizwa kubuzuriza n'urya abajejwe sinovuga rero ngo ni mugambwe umwe gusa n'abari mu yindi migambwe yari izo za senere yari za sanake ari abari muri za ikona cyane cyane rero muri sendegesitiri bareke kuza barari kugwaruka ibugirijwe kubishakira cyane cyane nk'utu tujambo two gutukana aya majambo yo gucyoza abandi ni bibi cyane rwose ibindi byose bizama bihera mu majambo ibindi byose bizama bihera mu bintu by'imfino ukamenya ngo gutegura kumbe bariko batera inzigo cyane cyane izo bintu bigerageze bitorega umuti vuba torega umuti nabyo si bindi nuko sentare zokwikebuka isiziturire zitabaye abatwara bamenye uko batwarira abarundi bose bagatwarira igice kimwe cy'abarundi cyuko niko babibona
ego namwe mushyanahe baricako na mushyana hi fasten ugambe na mbere fasten ni kumana mu gihe cyo muvuze kuri icyo kibazo ci mbonera kuri ni kibazo abantu benshi batavuga cyo kimwe abarundi benshi bavuga ko eka ba rwaruka bwo mugambwe ruhonyanga gato yakaza na muntu ruka kubagura urundi rwaruka kugira ngo ibyo bibazo byose abarundi babibone cyo kimwe byogenda gute icyo kibazo cyorangira gute
mu isanzwe ego baravuga ngo imbonerakure mu isanzwe gusa kandi zo gushira burya imbonerakure nk'uko rwakinga urwaruka kandi urwaruka narwo n'abantu bakunda gushira ibintu bigaragara bakabishyira mu ngiro kumbure mu barukurira ari byo birimo mu isanzwe byo kuyiza kubera abantu bafite mentalite y'ukumva yuko ati iyo umuganga wanjye uri ku butegetsi njyewe ikintu cyane kitandenga amategeko sinkanwa nkoze iki barandika ko ari umugambi uri ku butegetsi Gija soko ndalta kuriha kundi mugambi kutegeti wangira mashinge kiosi hanja kundi mugambi kutegeti ni jendari gira wenhu igira yo mbunde kwa lukaruwa kwa lukashundo la koreishwa kwa lukaruwa lukaru koreishwa usharu monika mga wahanja amara baku mabisingi kilababo hejo yini ye mbisanga hongjo hera gira yahagarare mjaja motura kutinya kuwa wa jenanda ishimi ukupati umutuware nabukana umutwari ntavukana na gatoyi harabantu nk'ubu unyiyumve yatanga kwimbira ati okay je nanda ishimiye aratwaye nashimbira ati abo hari umugambo uri kubutegetsi nitwe tubandanije reka twanaye tugira kumbure uko twara tubyumva hacengira ati abo twagwananye noneho n'umugenera twagwananye nitwe twe turabandanije cyangwa cyabo tuva hamwe nitwe tugira tugirweho ugasusanga abantu biyungira ibyimbiro nk'ibyo ariko nk'ibyo byo kwanishije hasi mu kiru cyambere kandi bisaye ngakuga tuti abarundi bose ntagire umusa kudahigira amategeko y'abandi naro ni hivyo tunanga mwa barabara ingena abantu muri koridora ruki nyene bigenda n'utuno twishi buto duto tugira turerekana yuko hari abantu bamaze kumva yuko bingo bayande uri amasiri kusari n'ibindi nibyo ushika katubwira ati abarundi mwese uba amategeko akara kuvuka rero kuri cyo kintu cyo bari kintu cyambe niyo rero ndabihera ibyo wumva ati wumva ngo nimbonera kuri gene bica bihera kukurumba itegeko ari kuri rakurikizwa umuntu wese ari karubahirizwa igihe atwarira abarundi ngo fatavukana bica bihera kuba byanze ngo ndakwigira kubera hari abantu intermediere babyumva uko nyene baba barabye hiri mushe bajya ndazi neza hejuru abuze bati kandi wose urakumva bijya
mushe ntabwo nca kubona neza nkuko twabyumvise abatetsi abategetsi b'umuryango itandukanye icyo kibazo bakivuga cyo kimwe bagatanga n'impanuro bose zo barwaruka ariko ugasanga siko bimeze urwaruka rubandanya rutana mu mitwe ibyo bibazo byurangira gute imigambi yofatwa na leta nshasha yobigiye kugira ngo icyo kibazo kibe ikibazo kitakivugwa mu Burundi
ngo jewe murambabarira rero jesi ntidufise imboni imwe n'abantu ikibazo cy'imboni nakore ndakibona kuko jewe sindagira jewe imyaka mazo ngaha ntembera mu wundi bose sinigera ngira ikibazo n'imbonerakure nari kubera iyo ukomantaje mu mutwe ugakomantaza mu mutwe nyine ukawukomantaza aho ugiye hose urabona ibibazo ega bavuga imbonerakure hari igihe no muri bo nyine nabo bakuga bafite ibibazo yere ni nakibona kuko imbonerakure n'urwaruka wowe umuntu mubana ku mutumba ufate ugwaruka bwo mugambwara nake jewe ari n'igihe mugira ibibazo gute mubana ku mutumba wita aba hari ikindi kibazo kuvuga ngo nibiki ni ukuvuga ko ibyo bintu kubifata ahanini kandi jewe ndiko ndavugira izo mbonerakure mugabo hari n'ababikoresha kubera byabananiye gushyira kuri tele bakazitubesha tugaca tuca hejuru tuvuga ngo ni mbonerakure zababujije atari ibyo abantu benshi ufate ko tuba turavugisha ukuri twebwe twariyamamaje mu bundi bwose nta narimwe twe twahuye nta mbonerakure yigeze kudukoraho kubera iki bivana uko usanzwe umeze none nka mutama ndayiza izo domisiyana haciye yitwengera yugira ingora ndi mbonerakure gusa mugabo ije ikakugira gutya nawe ugaca ufora muca mugwara ije murayaga mukayaga ushyira imbere ukumvikana bwa mbere tutarabishyira no mu bategetsi hejuru twabishya n'ubategetsi hejuru twebwe nyine twumve ko turabarundi umujene ugwaruka rwo muri ranake rwo muri fode rwo muri sende defudede rwo muri sene babanza bamenye yuko iki gihugu ni rwabo imigambwe ni rwacu n'imigambwe barashobora gukubitana umugambwe ntihage bishuza kukumarira ibyo banza babyumve mu mutwe ubwa mbere hoho babyige babyumve babwiriza kubana neza ubwa kabiri aho binaniranye niho dushya dusaba tugizeho tutabisaba na perezida rero ndabwira ubutungana tubutungane bukore bugakora icyo tumusaba gusa uburenganizi uwundi ntibaca bavuga ngo nuko ari umugambi kanaka bakamuhande bica bigenda biheze ni ukuvuga rero ko jewe ndabona abantu barakumanaza mu mitwe twiyoroshe mu mitwe tumenye yuko turi muri politike ni politiki mugabo si ugutsinda naho hanyuma tumenye ko umuntu abemera bibiliya nibo bahaye ati umuntu aja ukubita kuvuka muha undi musaya mugabo ntaca kubita kwari yacavuga ati umuntu aza undi musaya reka ndamusa kigomba kera niyo bavugara rwandi tariyo ati eye pure yigisho kutisho gutukugutu ubu nibaza ko twoshiraho iyo ngendo yukumvikana nibyo bibazo bizogenda bihera
kiwe ikindi kibazo na nashaka nifuza ko twogadira ko imbere yuko turangiza kiganiro n'ikibazo cyaruswa kiri mu bibazo byamye kuva kera narindi bisubiza urundi inyuma icyo kibazo cyoterwa umuti gute hari ubutegetsi butandukanye bwagiye burashikiriza inzego eka n'imirwi ijejwe gutuza ruswa ariko izo bintu ntibyigeze bituzwa eka intwaro ya kamwana wa mama aho usanga kenshi na kenshi abari ku mu biti bitandukanye atari abantu babifitiye ubushobozi bwinshi cyane rwose kurusha abandi mu shyirantare Faustin Ndikumana nashaka abari mu mitango wa kucyo kibazo mu majambo make cyane rwose ndabona kanya kihuta
mu bisanzwe icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane ndetse burya abantu baguma baca hirya icyo kiri mu bibazo nkoramutima uko kiri mu buzima bwa misi yose bw'abantu kiri mu gihugu nyine gitunganye hanyuma kandi kenshi rero baravuga bati igiturire ruswa benshi bashaka kubona ngo igihe giturire ngo kugira ngo bace abapolisi mu ibarabara ifite korigisiyo kenshi nzira amashanumba urubuga igiturire ngo bakajya kurwanya kiba gikomeye kandi kibanga kurwanya no kubwira bya giturire kirwanya ni ikijyanye n'ingengamatungo ya leta hanyuma urubuga rwose 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 hari ibitabo bya arishisima ifite byo kudashobora kwerekana amatungo yavuye hagashaka bya bindi bya rabashi muganga abantu uri kubwira ngo nabwira neza kumva utabona amatungo yari karaba n'ibindi n'ibindi ndetse tushobora kubigira ibyo rero iyo bigwanyijwe bibanza kurwanya nk'uko tuvuga tuti declaration de bien ni ukuri nka wa mugenzi uvuga tuti umuntu yinjiye mu mabanga abantu kwerekana amatungo yiwe yinjiye mu mabanga kandi yavuyemo bakakubara kuti ibyo utagize iki amategeko arandi honyine yo tutabara shitsi yo disipline gasubira gatangura akavuga ati umuntu agiye mu mabanga declaration de bien bakasubira bakaraba ingene byo genda avuyeyo n'ingene byo kushya ibintu bimwe twabitwa bafata nka turi mwa macha bakoda gukira hafi ibiyumviro byinshi mugabo uhereye kuri icyo cyonyine cyo kurwanya arishisima irisite ugasanga nyuma bavuga bati hari abatware bagiye uwundi aje umuhaye ikomine ikomine agasagenda afite amafuso ane ati ikomine ugasangiye kwa kundi uwuhaye ubushikiranganji ngena n'ubatabagatatane ubushikiranganji ugasanga ni kwa kundi ngena ngo tugumye muri ibyo ntawe tuzoshika ni bwa butuzi ariko burasabikanwa neza nicyo gituma rero aho hantu ari ukuhicarira cyane iyo ngendo yamaze warundi cyane benshi igomba guhagarara kuko n'ubundi tugiye tukaraba ninge n'amakora bari karatangwa hatajamo no kukarenganye wewe urunkubwo butunzi bungana gutyo uwo kubaza ati none ayo marobine uri kubaronka niko ruriha n'ibintu icyo kintu rero cy'abantu batazi kurya icyo bagiriye akuya bazi ko kuzinduka mu gitondo ari ukujya kudekuruna ubusuma kugira iki bagashaka ngo kuba rubaka ibintu ni ingeso mbi cyane iriinzi igihugu nabi kazana n'ingeso mbi mugwaruka kudakunda gukora abantu bakabona yuko kugira utere imbere gukora byo bidakwiye ibyo wabiri yakuya wama misi yose uri kurarondera ibyo wiba n'ibyo
ugasanga
ari karatemba ibyo rero n'ibinahubwo rero byo guca byicarirwa mu byihugirwa cyane
ego mushyirantare bamenetse basubiye ko ikibazo cya ruswa cyarabaye indasi mu Burundi cyotorerwa umuti gute
ikibazo cya ruswa cyo kunyuruza amatungo ya leta cyarabaye indasi kandi byihweje amabi yose ari mu Burundi ahanini ava kuri ako kazi iyumvire nk'umuntu akora mu kigega cya leta agahitana udufaranga twari kubaka ishuri ry'abana agahitana udufaranga twari kugura imiti y'abanyagihugu akajya kutwubakisha igorofa yiwe ni icyaha kibi cyane rwose kiravuna intege abandi banyagihugu kandi rero aho bikoreye ni uko hariho uwo anyuruza ayo matungo hariho nuwo aya amufata nuwo mufasha kaya muha kamukingira kibaba utusanga bagize akagwi akagwi bagenda bagashika ni mafia akashika mafia igihugu nigishobora gutera imbere igihe ibibazo byo kunyuruza amatungo ya leta bidahagaze ahantu hari mwenye mwanyayo mali utusanga ni nka kanseri nta kintu na kimwe gisetsa ngo gishobore gukora ni ubutungane ni buhetsa ngo bube kuko umucamanza wewe yamaze kuja muri ibyo bintu byo guhaza ibiturire utusanga arakamara amata imaza n'ikibazo gicibwa ni ryo soko rya mari menshi cyane rwose niba hari ikintu cyari gikwiye guca cicarirwa vuba na vuba ngiri no mu majambo gusa kuko no muri izi ntwaro ziheze zizi gusa n'izahera bose baba bavuga ngo tuzoshyiraho amategeko akaze aha n'abantu bayuza amategeko ya leta muga ukarondera iyo amashyamba yagiye ugahegura ntibibe rero amasigara cica kandi byo nawe nyine wagiye gutwara Burundi yarasubiyemo ni ikibazo rero azi neza yuko kibyizwa kwicarigwa nyabuna nyabuna agishire ku muzirikani kandi ikizobe ikibazo cyoroshe kuko y'abantu bamaze kunyuruza amatungo ya leta ucusanga barondera uburyo bwo kwikingira mbere ugasanga biragiyemo n'ibintu by'ubwicanyi n'iryo soko ry'amabi yose kandi nta gihugu na kimwe gitera imbere kirimwo mwe n'ayo mabi
ego be mumushe ntahe barica ko Aloise muri mu Burundi eka intwaro zagiye zitandukanye zabaye mu Burundi zose zazifite umugambi kurwanya twavuga ko ari kiza cya ruswa eka ikibazo kitigira kirangira ariko imigambi yose yafashwe ntiyabujije ko haba hirya no hino abantu babandanya kuba bakaboko ibintu imigambi nishasha yofatwa kugira ngo icyo kibazo kibe umuziro mu Burundi umuntu agiye utwabiriya kuya hoko guki imigambi mishasha ufatwa ni
asa imigambi ufatwa ni myinshi cyane kuko ibyo bintu byarushwa byo kunyuruza icunga rya leta nibyo bituma kenshi abantu bose bihera hejuru ariko bihera hejuru hanini kuko nibaza ko yarabivuze bamesi umuntu umubwiye uti ima utumiliyoni 5 ngaho mukegege wa muri societe ico nikorera umutwara acatora acakura yo 20 akagwazi kontabura akakura 5 una urumva bikabandanya bikaranda kandi n'ikintu kibi cyane kuko cyatama nabadije kibazo tacanzana tacanzana kijanye iyo daruko ubu urabona umwana agire bibese uno mwaka baramwize directeur ahantu mu meza 5 akaba yubatse amahanga bebe tumaze imyaka 20 turondera amafaranga ibyo bihetaje nabyo turubaka ariko ugasanga umwana aje universite ararushije hanyuma wabaza umukozi wa leta uti mbega ubayeho gute ahembwe 300,000 ugasanga afite umuyaya n'umuboyi ahembwe 180,000 n'inzu abamwe 300,000 ugaca wibaza ibindi bikorwa icyo bikoresha cyangwa ko n'uwo muntu nawe nyine arajya ruswa hanze cyangwa ariba ni ukuvuga ni bintu birebire cyane bikeneye ikigwa gihambaye cyane nabwo umutegetsi yobifata atagiye ataciye ashyiraho imigambi ibiherekeza byumugora cyane ni ukuvuga ko ni ikibazo gikeneye kujyana n'ibindi migambi iherekeza ni ukuvuga uko abantu babayeho amafaranga yacu agasubira akagira agaciro ugasanga rero nk'umwarimu asubiye kuba mu nzu y'100,000 kubera 100,000 ifite agaciro nayo ubundi tugifatiye hejuru ko kiri cyonyine kurwanya ruswa naho gusa amategeko urazo mate urazo inzego dufite ngaha turabisa ama brigade anti-corruption turabisa ama parke ibintu byinshi ariko ntibihera kubera iki ni ikibazo rero gikeneye kwicarirwa
yego
kandi perezida abishatse bisanzwe birashoboka mugabo azogira intambamyi ariko no kubishyiramo ingufu n'ayo mategeko abiherekeza akajyaho
eka mu kanya gatoye mu gusozera nsabe umwe muri mwese terakamo ku giti kiwe perezida yatowe n'abanyagihugu general Evariste ndayishimiye umutarakamo mu arakama ari cyo gusaba izo rangurwa mu kane gato cyane rwose bibe nk'ibintu mu ncamake ikintu mu musaba n'ikiyereka dutangwe kunshira ntahe na mese basubiye ko amasegonda 30
ego hanyuma reka ahubwo mbanze ndabwire yuko turamuteye inkundu turabarundi abyo dutwarire twese ka Burundi ntaza twari umugambwe ntaza twari ubwoko ntaza twari umutumba azo dutwarire twese hanyuma ahanini amajambo yashikirije igihe asozera kampani yari amajambo y'inkora mutima agerageze ntazabe amasigara cicara yayavuze abarundi n'u Burundi bariko barumviriza nivyo bose bafashe nivyo bazoguma biyumvira yuko agiye gushira mu ngiro ibi bibazo rero twariko turakurikiranya kuvyerekeye impunzi yibuke uko nabo nyene ari abarundi kandi u Burundi burakeneye yuko abana babo bagaruka mu byabo bagaruka mu miryango yabo
ego be mushiga na ilamwe Faustin Ndikumana akamo motera mu kuri igihugu yatowe General Evariste Ndayishimiye mu kanya gato cyane rwose amasomo 30
ego na je vraiment ku mubarira yuko iyo banga toroshe urambe igihugu cy'u Burundi yuko kibaza yuko azuruka tuti ibibazo ni byinshi hari ibyo yashyikirije nk'uko nigezanye ko ndabivuga nyine kujya munsi wa kampanyi igihe yari karayisozera natwe twagarutse ku bijyanye na cohesion ubukene gituye n'iki hanyuma igikomeye cyane basha guha ikibanza cyo kumviriza abarundi bose mu butandukanye bwa byumviro akadusubiza ijambo abantu bagashikiriza ibyumviro ibyumviro bagushikirije si ibyo kumutegeka niwatayumva ati bujyanye ndahumvise ibyumviro bishasha nko bwite cyanjye hoho twanaheruka dukuba twarasohoye igitabo yanditswe ijyanye n'ingene Burundi bwokorogorana mvuga ko nanacifurije ku bazorongora Burundi muri aya matora y'ibihumbi na 20 navuga ndacifurije leadership izova mu matora y'ibihumbi 20 nkuba rero kwico gitabo nanditse niwe nacifuri kuko ibiri mu nduza ndabishikiriza ndagitere nk'ibyumviro hanyuma arizafatira ku bayifatire kabifatire ko icyo ari cyo gihari gusa twebwe turi ngaha byaza tumuterera ibyumviro kugira icyo gihugu kiza twifuza kitagira impunzi ubukene bwagabanutse igiturire cyagwanirwe umurundi yidegembya Burundi usize na makungu iyo sura twifuza imaji turi ngaha byaza tumuterera ibyumviro nicyo tujejwe ego
namwe mushiga ntahe baracya kwa Loise mu kane gatoya cyane rwose akamotera
murakoze cyane ubwa mbere no kumukeza ubwa kabiri tukamusaba ko twamuhaye inkoni akoresha yitwa dialogue kiritsira dialogue no kuvugana n'abantu kugira ngo iki kinogo kiri hagati y'abarundi mu bijanye n'imibereho mu bijanye n'ibya politiki mu bijanye n'ubutunzi kihave turamusaba ko icunga ry'igihugu ryo bigihugu koko ikaba abanyagihugu bose bakarisangira bose rive mu kagu k'abantu kababiri cyangwa batatu gusa turamusaba ko yogerageza abantu bafunga ivyiyumviro atavya politiki atavyaha bimwe babona ko byo duwakome bakoze bupfungurwa turamusaba ko impunzi zotaha zose kandi byarabishoboye hanyuma rero twarire bose kandi byarabishoboye kurya afise ingendo yo kuganira n'abantu ariko arameze arabishoboye yabaye ingabo igihugu agitwaze amategeko kandi ntihagire nkunzi adufate twese ko turi cyo kimwe haba umugambi we na twebwe kuko umuntu agira icyo afite icyo akumariye uguhanura neza
ego me murakoze barashaka ko Aloise murakoze namwe Faustin Ndikumana murakoze namwe na mese bansubiye ko ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire ni radio Ijwi rya Amerika ndabashimiye cyane
murakoze
abashimiye
Thank you.